mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabara mkije nchuti wa kunzi, mgahisemo kumvirizi vigane uzira jijugi Amerika disamila ni Washington DC, mukirundi ni Kinyarwanda. Hano umulisi ya chumi numunani mikumena jowe diani na hazwe, ndabategura ngongira nghaba shikirizi kigani liwanyo munhara, unomusi kigizwe ahanini na zimezime mungingo zikurikira.
Narabuze ukuntu ushobora kujana abana mu ishuri, ndabura ukuntu ndabagaburira akazi nyakaronsa mugabo ndeka kujya kugakora kubera ubwo rupapuro rwavuze. Numva yuko umuryango wanje umerewe nabi cyane.
Uyu rero numwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda garuka ku kibazo cy'ikena ry'impapuro z'inzira kibugarije. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ibyo nce ku masonga mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe kuri wa gatanu yashoboye gusohoka inzu yiwe ubwa mbere nyuma yaho yaramaze iminsi apfungishije icamaso n'abasirikare bakoze igishaka gusa no guhirika ubutegetsi. Amafoto dukesha abagenzi bacu ba serivisi ya Zimbabwe yerekana perezida Mugabe ari mu birori byo gutanga impapuro z'umutsindo muri kaminuza iherereye Harare umurwa mukuru wa Zimbabwe. Hagataho ivya muri Zimbabwe biracari ubupfindo kuko shika ejo Robert Mugabe yarahiye akarengwa ko atimije kurekura ubutegetsi amaze ko imyaka 37 ivyo yabitangarije mu biganiro n'abasirikare bari bamaze iminsi bakikuje umuhana wiwe. Aho ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bo nabo bavuga yuko batamwemerera ko aguma ku butegetsi ahubwo nyabo nabakamusaba gukinjura ku neza y'igihugu ca Zimbabwe. Nyuma y'ivyagirije byashikije ku Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika muri 2016, ibimenyetso vya mbere biratanguye kugaragara ko no mu Bwongereza ico gihugu coba caragize uruhara mu matora yatumye Abongereza bemeza kuva umuryango umwe bwa Buraya. Amatohoza yakozwe amaze kwerekana ko ibihumbi vy'Abongereza basumitswe n'ivyacishijwe ku mbuga ngurukana bumenyi bikankisha uwo muryango canke bibateranya biciye muri politike n'amoko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May kuri uno musi ku musi wa kabiri yavuze ko iyo ngendo y'Uburusiya yo kujuragiza abantu mu bihugu bitandukanye vyo mu burengero bw'isi no guhungabanya inzego z'ivyo bihugu ataco izoshikako kandi ko batazoyihanganira. Perezida wa Sudani Umanuko Salva Kiir hamwe n'uwahoze ari umukuru w'ibiro bikuru vy'abasirikare basa n'abashize hamwe nyuma y'indwi yari iheze hari icuka kirijuba ku mugwa mukuru cari gushobora kwadukamwo ugutana mu mitwe. Uko gushikiranwa kwabaye ku munsi w'ejo mu masengesho yabahuje ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ijuba. Amasanamu yakwiragije ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana Paul Malong ahobera perezida Kiir. Malong yaracungishijwe icamaso mu rugo iwe kuva kwezi kwa gatanu mu ndwi heze abasirikare ba leta n'ibiduga byabo barakikuje urugo rwiwe nyuma yaho yankiye gutanga abasirikare bamucungerera ubuzima ivyahatswe kuvamwo intambara. Adijugi Amerika muratukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni muca ku rubuga rwa internet ya @3@akaburungu radio@vewa.com no ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nchuti bakunze.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mushikiranganje intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi Pascal barandagiye ariko aragendera impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ya Tanzania. Kuri uno wa kane ku mugoroba Pascal barandagiye yari yashikirejo yari ishikiye mu ikambi ya Nyarugusu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru akurira muri Tanzania. Amahoro Claver ngaho Tanzania.
mwaramutse neza cyane mirewe Diane nene nazo
nubuhe butumwa Pascal barandagiye ariko aha impunzi z'abarundi bari muri ico gihugu rimwe
ubutumwa umushyanganje w'intubagati mu gihugu mu Burundi Pascal barandagiye ariko araha ayongera nashikiriza impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania nubwo kubahamagarira gutahuka kuko avuga ko ngo ibintu byifashe neza mu gihugu amahoro n'umutekano byagarutse ejo rero nkuko waruje kwivuga yari ni kambi ya Nyarugusu ku mugoroba ni kambi irimwo abarundi barenga ibihumbi 50 bahunze mu kanya twavuganye n'umwe ari muri iyo kambi y'impunzi atubwira ubutumwa nyezina yabahaye n'ingene babwakiriye reka byane tumwumviriza
kimi yavuga kwari guhimiriza abashaka guhunguka ko boza kwandikisha ari benshi kubabwira yuko mu gihugu hatekanye hameze neza ibyabo biramahoro atangwane n'imwe yandikishe hama bagire ni batahuke mu gihugu cyabo bagende gutegura cyane cyane abaturage cyo kurima nyine bashikire mu mirima yabo
ariko ubutumwa mwabwakiriye gute muriteguye kubyitaba
ariko gusikirisha dutangaje nuko biragaragara yuko Nyarugusu bema nta nabari ho bashaka guhunguka mugabe gusitsa tumeze nuko bavuze ati guhunguka ni ugushaka k'umuntu ko nk'ubu icegera cy'umushyikira nganje intara hagati mu gihugu kingana cya Tanzania bari kuba yaramuherekeje ijambo ryo yavuze harageze ahantu arasisha ngo ati mbega ni bandi bashaka none gutaha arabuze n'umuyobozi w'urutso abantu bari bahari yari bakoranye bimwe n'ikindi by'abantu barenga igihumbi bari bari yutatse nyine kuvuga ku mwakira harabuze n'umwadugudu sinzi n'itumyaga ngo babavugije ibanga cyari imbere cyo two kuko kumva ati biyandikishije
nare nk'ubu ibintu mwe mu bwa muti ni biki ibyo banza gukorwa kugira ngo mutahuke
iki na hanene dusaba no kuba bena ndetse ukumva ati igihugu kiratekanye ariko bakatwemerera yuko mwashike mu gihugu yuko bakatwemerera batara amajambo gutyo bakatwemerera neza yuko icyo yari mu kwazo bishikiramwe ariko nk'abantu turi kumenya Nyarugusu baturetse kuri ngeze y'u Burundi bwo rufite icyo n'ikintu bakora nyene bashobora kugiye gushikiramwe kandi kindi nacyo nuko twumva ngo barafasha baragirane ntikirabimenye ndiga bafasha gutira bigitegurire neza kugira ngo umuntu ejo ntadushike hariya ngo asigaruka kwicuza nyine icyanze cy'umutekano cyo bakoze ko turumbirwa twumva yuko menga haratekanye mugabo bashobora gusanga ari amajambo ngo ngatanga indyana ko ariko bimeze turasaba cyane cyane kweri batwemerere yuko aho umuntu yari ariko azukomeza kongera kwashikira nuko bimeze abanyarugutano baratekanye bibereye aho bari baje ari benshi kweri kumwakira
Karave aho turumva ko hari ku munsi wejo induta uno munsi naho ngo Pascal barandagiye agende kambi hari Nyarugusura ntungu uno munsi naho ngo yagende kambi ya nduta
ego cyane uno munsi naho yagiye mu kambi ya nduta ikambi ya nduta ni kambi nini irimo impunzi z'abarundi muri Tanzania harimo abarenga 25,000 ariko rero yakiriwe n'ibidasanzwe kuko mu kambi y'impunzi ya nduta yasanze abantu bagize imyerekano yo kumuyamiriza bafise ibyandiko biyamiriza urugendo rwiwe ko batamushaka ko batamushigikiye bongera bamubwira bati subira inyuma ibyo kutubwira n'ububeshi ariko rero abajeje umutekano nkuko abanyagihugu bari ngaho induta babitubwiye baragerageje batukamo mabisi Pascal barandagera ashobora kubashikiriza ubutumwa nabwo ubutumwa yahaye izo munzi nyene mu mwanya muto yahamaze nubwo kubahamagarira guhunguka nabo nyene kudakubaka igihugu cyabo cy'amavukiro nkuko yashikirije Inyarugusu
hari abandi none baje baherekejewe mushikiranganje Pascal barandagiye muri urwo rugendo
ego cyane ari kumwe n'umugwi w'abarundi impunzi zahungutse ziva ngaho mu kambi ya nduta ubwo rero bazananye bavuye mu Burundi nibo rero batanguye mbere banabwira abanyagihugu abarundi bari mu kambi ya nduta abababwira ingene ibintu byifashe mu Burundi bababwira bati tukiri hano induta twari dukenye dushonje tudafite icyo twambara atari ku minsi mike tumaze mu Burundi murabona ko dusa neza twambaye neza kandi tumaze gusa n'abatera imbere nibo rero bari baje guhimiza nko gutanga igishinga nawe cyangwa se mwanyaje berekana ingene ibintu byifashe ariko kandi ari kumwe n'abandi bategetsi ba Tanzania bagenda bamuherekeje
urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru ariko imbere yuko ndakurekura unyemerere yuko tuza gusubira amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utosora iyo nkuru duheze twumve n'amajwi atandukanye avuye nduta
ndabikwemereye kandi rero kwemereye n'ivyo inyuma byanze
ubwire umunsi mwiza nari nabiciye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zihangayikishijwe no kutaronka impapuro z'inzira bita titre de voyage. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko amahigwe atari make abaca mu myanya y'intoki bivuye kuri urwo rupapuro. Ibindi kuri no nkuru rumenyesha makuru wacu mu Rwanda, Desire Hatungimana.
Ugo rupapuro rw'inzira ruzakunze kuboneka rurateye ubukene mu miryango itari mike iburi ngene ijabu k'igihugu iyo habonetse akaryo ko kwiyungunganya. Uno mugabo amenyesha ko yakoze ibibazo byo kuja gukora hanze y'u Rwanda inshuro zibiri amenya, ariko ntibikunde ko ashika mu gihugu abasabwa gukoreramwo. Muri kino gihe amenyesha ko n'abana birukanye mu mashuri kubera ubukene kandi amahigwe yo kubaho neza yari yaronse.
Kavuga uti je ngiye gusaba titre de voyage, akakubwira bati ziraharuye. Hari n'igihe bigeze kuvuga ngo ni 50 zonyene, murazi yuko impunzi ngaha y'ibihumbi n'ibihumbi, kandi abakeneye kufata ingendo ari benshi. Bagaca kubwira bati utagwaye kandi biboneka yuko ugirangira ngo witabe Imana, iyo titre de voyage nayo tuguha. Ko bamubwira bati ko wewe ukwije ibyangombwa teza kuguha byose, mugabo urabona yuko nanje iyo titre de voyage ugo rupapuro rwo kugira ngo fata urugendo kugira ngo ngende kurondera igitunga umuryango atago naronse icyo gihe.
Inkuru zizabayizihe?
Narabuze ukuntu nshobora kujana abana mu ishuri, ndabura ukuntu ndabagaburira. Uno munsi ndiko ndababwira abana banje barabirukanye, nta mafaranga yo kubishyurira amashuri mfise, akajyanye akaronse mugabo ndeka kujya kugakora kubera urwo rupapuro rwabuze. Numva yuko umuryango wanje umerewe nabi cyane.
Nuno musore yaganiriye na radio y'Ijwi rya Amerika amenyesha ko amaze kujya mu ishyirahamwe rijejwe impunzi inshuro zitatu kurondera urwo rupapuro rw'inzira ataruronka, aratinda arihebura.
Naragiye kurondera impapuro zo kugira ngo nshobore kuja ku gihugu, nshobore kurondera udufaranga twumbeshaho, ariko maze kuja mu ishyirahamwe HCR rijeje impunzi inshuro zitatu maze kuja zose. Bambwira ngo impapuro ngo zihari zo kugendera ko ngo hasigaye impapuro nkeya, ngo izo mpapuro nkeya ngo bazibikiye ngo abantu bashobora kuba bafise ibibazo by'uburwayi bukomeye. Je nanje nkababwira yuko mfise amagara yo kuja kurondera ukuntu nshobora kubaho ngaha muri Kigali, ariko bo muri HCR izo zose barabirenza kwa maso ntibabyumva. Ikibabaza ni uko izo mpapuro ari uburenganzira bwacu bwo kuzironka nk'impunzi.
Mu gihe izo mpapuro zitoroshe kuboneka ku mpunzi ziba mu Rwanda, abarundi bahungiye mu gihugu cya Uganda bamenyesha ko icyo gipapuro iyo bari kiboneka ikibazo n'amafaranga asabwa kugira kiboneke n'ikiringa umuntu akirindira kubera kirondegwa na benshi. Nkuko tubishikirizwa na Arsene Arakaza aserukira impunzi z'abarundi ziba muri Uganda.
Ino mu buryo babikoramwo nitwavuga yuko byoroshye cyane, ariko icyo twe dushima ni uko ubwo burenganzira buhari. Si benshi bamaze kuzironka kuko murazi impunzi kugira ngo ironke amafaranga ariyo amafaranga bariha 225,000. Ivyo rero si bose bashobora kubironka, bari mu makambi n'ibiki. Hanyuma ikindi naco nuko ucubanza kwerekana yuko ufise iyo ugomba kuja, impamvu ari nk'uko umuntu agwaye canke yatumiwe, kuko hashobora guhera amezi abiri atatu ndetse bigashobora kurenga bivanye n'abazisabye kuko ashobora kuba ari benshi.
Wiri inkuru nziza aserukira impunzi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko yizera ko mu ntango z'umwaka uza izo mpapuro z'inzira zizoba zabonetse afatiye ku biganiro yagiranye n'abajejwe igisata c'impunzi hano mu Rwanda.
Icizere turagifise kuko iyo twe turavugana n'abijejwe baratwizeza yuko ibisabwa byose biri ku birategurwa. Mbere nibaza yuko mu ntango z'umwaka ivyo bipapuro nzoba byagiye ahabona twamenye ingene umuntu ashaka kukironka. Turamaze kuyaga n'abajejwe ico gisata cyo muri ministeri ijejwe iby'impunzi, turayaga no muri HCR, bose baduha icizere yuko vuba ibyo bipapuro bituma umuntu ashaka kuja hanze biboneka. Kuko mwarabonye yuko nakagapapuro k'impunzi kitwa ID biometrique muri mebwe gifaransa kabonetse, twizera n'ibindi yuko vuba cyane bizoboneka kugira ngo abantu bashobore kubanye bakora ya mirimo yabo nkuko bahora mu bihugu byabo.
Mwamenya ko abakunda kurondera izo mpapuro z'inzira bita titre de voyage ari abahunze, ari abamenyesha makuru, abari abakozi ba leta, abashingwa manza, abadandaza, tutibagiye n'abanyeshuri. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Hejuge Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda unaho ni inkuru yaranze inondwi turagaruka ku vya Zimbabwe n'ubu bitaradadanuka niba Perezida Robert Mugabe agiye gusubiza ubutegetsi canke akabuguma ko umenyesha makuru w'ijwi Amerika Eric bagira ubusa arahera mu 1989 atubwira ivyagiye biraranga politique ya Zimbabwe.
Mu mwaka w'1889 umwami Robengura wategekaga ubwoko bw'abandebere yahaye uburenganzira busesu y'umwongereza Cecil Rhodes bwo gucukura amabuye y'agaciro. Uyu mwongereza yahise atangiza sosiyete yise British South Africa Company ahita yiha inshingano zo gukoroniza bidasubirwa ako karere kose. Mu 1895 iyo sosiyete British South Africa Company yafashe izina rya Rhodesia hagamijwe guha agaciro uwo mwongereza Cecil Rhodes. Maze imyaka itatu nyuma yaho, akarere kari mu majyepfo y'umugezi wa Zambeze kiswe Rhodesia y'amajyepfo, mu gihe igice cyo mu majyaruguru y'uyu mugezi cyahawe izina rya Rhodesia y'amajyaruguru, ubu ni mu gihugu cya Zambia. Imyaka 24 ishize, mu 1922, banyamukeye b'abazungu bari batuye muri Rhodesia y'amajyepfo baratoye basesa ubutegetsi bwa sosiyete British South Africa Company. Ubwo akarere kose iyo sosiyete yayoboraga kahindutse koloni y'Ubwongereza yigenzura. Biturutse ku myivumbagatanyo y'abirabura bari bahatuye, leta y'Ubwongereza yashyizeho icyo yise ubutegetsi bwo muri Afurika yo hagati, bugizwe na Rhodesia y'amajyepfo ubu ni muri Zimbabwe, Rhodesia y'amajyaruguru ubu ni muri Zambia, Nyasaranda ubu ni muri Malawi y'ubu, hari mu mwaka w'1953. Ariko ibyo byose byari bitarabona ubwigenge kuko byari bigikoronijwe n'Ubwongereza. Mu 1963 Zambia na Malawi byabonye ubwigenge bikwiye ku Bwongereza, bihita biva muri riri yashyirahamwe rya Afurika yo hagati. Mu 1965 uwari minisitiri w'intebe wa Rhodesia Ian Smith yafashe icyemezo kitumvikanywa hatangaza ubwigenge bwayo buhagarariwe na banyamuke b'abazungu. Ibyo byatumye amahanga amwamagana ndetse n'umuryango w'abibumbye bamufatira ibihano. Mu 1972 havutse ibitero by'intambara birangajwe imbere n'amashyaka ya Zanu na Zapu byarwanyaga ubutegetsi bwa Smith. Ayo mashyaka yakoraga ibitero aturutse muri Zambia na Mozambique asaba ko muri Rhodesia habaho ubutegetsi buyobowe n'abirabura. N'intambara zaje gutuma Ubwongereza businya amasezerano y'amahoro yagejeje Zimbabwe ku bwigenge n'itegeko nshinga mu 1979. Nyuma y'umwaka umwe Robert Mugabe n'ishyaka Zanu batsinze amatora, maze arahirira kuba minisitiri w'intebe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane. Uwo bari bahanganye mu matora Joshua Komo wayoboraga ishyaka Zapu, icyo gihe nawe yahawe umwanya muri guverinoma. Imyaka ibiri nyuma yaho Komo yarirukanywe maze Robert Mugabe yitabaza abakomando ba gisirikare batorejwe muri Korea ya Ruguru bakubita inshuro abarwanyi b'ishyaka Zapu. Ingabo za Robert Mugabe zishingwa kuba zarishe muri uru rugamba 1000 by'abasivili mu 1987. Robert Mugabe na Joshua Komo basinye amasezerano yo kubumbira hamwe amashyaka Zanu na Zapu muri Zanu PF. Ubwo Mugabe yahinduye itegeko nshinga akuraho umwanya wa minisitiri w'intebe ahita yigira perezida bidasubirwaho. Ubukungu bwarahungabanye biturutse ku myenda, itakaza agaciro ry'ifaranga, imyigaragambyo n'imyivumbagatanyo bya hato na hato. Aho niho umunyazimbabwe Morgan Tsvangirai yinjiriye mu ruhando rwa politiki n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi MDC, Movement for Democratic Change. Umwaka ukurikira 2000 by'abahinzi birangajwe imbere na Perezida Robert Mugabe byigaruriye ku ngufu ibikingi bya banyamuke b'abazungu, maze mu 2001 banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga kimara ibihagarikira inkunga igihugu cya Zimbabwe. Inkubiri yo guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe yarakomeje, maze Perezida Robert Mugabe akubita inshuro uwo bari bahanganye Tsvangirai. Amatora amahanga yagaragaje nk'ayabaye mu buriganya. Mu 2003 Tsvangirai yatawe muri yombi ashinjwa gushaka guhirika Robert Mugabe ku butegetsi, gusa nyuma y'umwaka umwe Tsvangirai yararekuwe. Urukiko rukuru rwamugize umwere ariko leta ikomeza gufata ishyaka rye nk'iritembeye mu gihugu. Mu 2005 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize igihugu cya Zimbabwe ku rutonde rw'ibihugu bitegetswe mu gitugu n'ishyaka riri ku butegetsi rya Zanu PF, nubwo ryari ryatsinze amatora y'abadepite ku bwiganze. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abageraga ku 77,000 batari bafite aho barambika umusaya, leta itangiza gahunda yo gukuraho akajagari. Mu matora ya 2008 Tsvangirai yatangaje ko yayatsinze, ariko akanama gashinzwe amatora karabihakana gategeka ko akiri imbirimbiri na Perezida Mugabe. Ibyateye Tsvangirai kwikura mu matora avuga ko yari materwa ubwoba. Nyuma yaho Mugabe na Tsvangirai basinye amasezerano yo gusaranganya ubutegetsi mu 2009, Tsvangirai arahirira kuba minisitiri w'intebe. Mu matora ya 2013 Perezida Mugabe yongeye gutsinda amatora, ariko iyi ntsinzi ntiyemerwa n'ishyaka MDC ryavugaga ko amajwi yibwe. Muri aya matora Mugabe yageze vice perezida Emmerson Mnangagwa. Munga kabiri na chumi naka nubwo Mugabe yizi hizagisa wukuru y'imyaka 90 y'amavuko yagize umugore we Grace Mugabe umuyobozi w'urugaga rw'abagore bibumbiye mu ishyaka riri ku butegetsi za NUPF. Ibyatumye wari vice president w'urugaga Joyce Mujuru yegura kuri uwo mwanya. Imyaka itatu nyuma Mugabe yirukanye ku mwanya vice president Emmerson Mnangagwa amushinja kumwubahuka no gucura imigambi mibisho yo kumuhirika ku butegetsi. Uyu mugabo yahise ahunga igihugu none kuri iyi nshuro. Umuyobozi w'igisirikare Constantino Chiwenga yatangaje ko atazazuya zigiye Perezida Mugabe atabasha gukemura kaduruvayo yateje mu ishyaka za NUPF riri ku butegetsi, avuga ko yiteguye kumwereka ku butegetsi. Ubwo byaru kugeza ku wa gatatu w'iki cyumweru tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11.
Arakoze cyane gose mugenzi wacu Eric Bagirubusa, nk'uko rero nari nabivuze mu ntango tubabwire ko Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yagiye ahabona ubwa mbere uno munsi kwa gatanu kuva igisirikare kimufungisha igicamaso iwe mu rugo. Mu ntango z'inondwi amashusho na video byagaragaje byerekanye Perezida Robert Mugabe ahagaze iruhande y'umusirikare Constantino Chiwenga yari mu muhango yari mu birori byo gutanga impamyabushobozi diplome muri kaminuza yitwa Open University iri Harare mu rugwa mukuru wa Zimbabwe. Mukanya cha dutangura ryo kubatahiriza abanyu. Thank you my God, thank you today. Ni abaririmbyi babiri mu Rwanda The Ben na Tom Close aho bavuga ngo turagushima mana, baba ariko barashimira Imana, thank you God. Ati uko vyogenda kose umunsi mushasha uzanana n'ingabira nushasha akazi ndakaronka ndakabura ivyo ntaco bitwaye nzi ko mfite Imana. Nuko rero kakanu karirimbo gace karyohera mwe muri kumurumviza ijwi rya Amerika muherereye ijya nino tukayifuriza ko moranigwa mu byo murimo byose. I can't afford to go my kids. I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. Mbere twakire ku murongo wa telefone ni Kwizera. Kwizera amahoro. Muherere hehe na kandi kazina kanyu nimba tacho bibatwaye.
Yawe mazina hale kutera sebatenga mbele mkarele ka kiki kiki ta kiehe mahaba umungami imunzi.
Aha. Aha vugu ikbiki mwikambi ya mahama murgwanda.
Mwini make turashima na hawa yine kwa ngu zimabu kwa mungandi yine kamisi yote aliko turagira kita kushima.
Ukawusha kanuwa gakwizera kuna musi duchatu kukumbuza bandi.
Yewe ndataka muzungu ze muzika andi ari Burundi amukatite gato Patrice abari mu gisa gisa muri Karoti ndumba yego nasa na mama ari ngaho inakiye muri service muyinga ya grande ni mugore wiwe bari ngaho nyene muyinga ngaho ngo muri komine mwakire gane ukabana
eh bose ukabipuriza iki
ya muzi ni kandi ni hekita cyo kutubira kubonana
yego.
Yego.
Reka natwe tubikwifurize.
Yego murakoze cyane.
Eh, urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho onye mikambi ya Mahama.
Ego, namwe.
Mukaba mufise aka numero ka WhatsApp impande yanyu mushaka gutasha. Ushobora wakoze cyane gose kwizera ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Ariko umvirize ijuri y'America muri rya nino mukaba mufise aka numero ka WhatsApp kuri mwebwe mushaka gutasha mudupipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hamaduca turihamagarira. Even if I can't afford to pull my key, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today. And I'll thank you tomorrow. Me kandi na Misigaro Laurent, Laurent amahoro na uherereye.
Aho ndi mu Kinama.
Mu Kinama cha Bujumbura.
Cha Bujumbura.
Havugwa makinga mu Kinama cha Bujumbura.
Basha akabeho niko kose ni woraba haragatuka tatasanzwe.
Akazuba kagiye guhiga.
Akazuba kazimye kari kamaze nyite katurembeje none. Uye harakayaga gusa nakabeho kabisa.
Niho bica bigenda neza kuko ngo ubundi inyota ikiguma yongerekana.
Inyota iguma yongera izuba riswazwe n'imirima yarapfuye ariko akavura kaguye kwa gatandatu no kuma mu ngo gusa.
Laurent gashaka ko dugutahiriza abandi no munsi.
Ha?
Ugashaka kuno musi juri y'America ari gutahiriza abandi.
Abo bantahiriza? Mudamu wanje n'abana. Na mwene wacu n'abana biwe n'umudamu wiwe. N'uwo bita Rutero muri Osararia. Hamwe na mama wacu murengeza mu ntara ya Bubanza. N'abari mu Rusaka bose bamuyomba batanu n'abana babo.
Urakoze cyane gose Laurent Misigaro ngaho onye mu Kinama cha Bujumbura ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe mugira ibihe byiza.
Ijuri y'America ikiganiro ni wanyu mu ntara hakaba rero hari ico mushaka ko tubashikira ko mushobora kutwandikira kuri email yacu radio@gmail.com radio@gmail.com. Karirimbo ni umwubatsi karirimbwe n'abarundi babiri mwitwa Gisa undi nawe akitwa Koriwase. Kano karirimbo rero tukibaza yuko kari kukarabafasha kumererwa neza aho mutumbereye. radio@gmail.com niyo email yacu ico mushaka ko tubashikira ko muri kino kiganiro ico mushaka ko duhindura ico mushaka ko twongeramo muri isanga kugira ngo muze murabitubwira ivyo vyose kuko ari kiganiro cyane. Mutubwire kandi ningene mutegekanya kuzohimbaza iminsi mikuru iheza umwaka kuko murabona ko turi ko dutera tujayo. Marikia wa roho yangu sizo kutakure nzo kukuna kuna nzo kutiga tiga. akaba ingaha rero ncuti bakunze bijwi rya American Chancellor ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshimire byimva mutima mwe mariko muratwumviriza muherereye ijya nino nshimire Macbilia Berona engineer bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ntasize inyuma na Ernest Ugeziwe nawe nyene yari ko aradufasha mu gutunga na kino kiganiro ahanje tuzosubira ku munsi wa Mungu mugira umunsi mwiza
Mazamujohere, Utima, 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 Ut